Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 1922, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda urafunguye guhera saa sita y'ijoro ryakeye, ariko si buri wese wemerewe kwambuka.
Insonga gye batuwode bagamba tebana bakugulawo officially.
Uyu ni umwe mu baturage bayegereye umupaka wa Gatuna ku ruhande rwa Uganda.
Priority is given to cargo trucks. Regarding the humans, we follow the East African.
Uyu nawe ni Marcelino Bwesige ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda. Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira iterabwoba n'ubwicanyi. Muri Mali, leta yirukanye ambasaderi w'Ubufaransa, yamuhaye amasaha 72 gusa. Naho muri Kenya, abantu 10 bapfuye bazize igisasu cyaturikije imodoka ya bari barimo mu nkengero z'umujyi wa Mandera. Naho mu Rwanda, niyo nkuru tuza gutangiriraho mu kanya gato cyane. Ni Perezida wa Repubulika wasimbuje Minisitiri w'ibikorwa remezo. Izi nkuru n'izindi zose ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Mali, leta yahaye ambasaderi w'Ubufaransa amasaha 72 kugira ngo abe yasubiye iwabo. Inkuru tuyibaze Fidele Niyongabo.
Ni mu itangazo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu, leta ya Mali yamutumye ko irabimumenyesha kubera amajambo atyoza umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Jean-Yves Le Drian yatangaje ko abategetsi b'abasirikare bayoboye igihugu ca Mali barenze ihaniro. Ni mu gihe icuka kiri hagati y'ico gihugu n'ibihugu bikorana vy'i Buraya gitera kiyongera ku vyerekeye gukorana hagati y'izo mpande zibiri n'ivyerekeye amatora muri ico gihugu. Yongeye avuga ko abo bategetsi b'abasirikare batemewe. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubufaransa Florence Parly yatangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye ko inteko z'Ubufaransa zitazoguma muri Mali hamwe inkurikizi zavyo zoba ari mbi.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu urasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi guhagarika politiki yo kwirukana abimukira bava mu majyaruguru ya Afrika bajya rero mu Burayi. Oriane Itangishaka.
Mu rwandiko igishyirahamwe ryashyize ahabona risigura ko gusubiza abo bimukira inyuma ari nko kubasubiza mu kuzimu. Amnesty ivuga ko abantu barenga 182,000 bahagaritswe barasubizwa inyuma muri Libya mu myaka 5 iheze. Ahishiramwe ry'umwe bwa Buraya ryatangura gukorana uwo mugambi na leta ya Libya. Benshi muri abo bantu basubizwa inyuma harimo cane cane abakenyezi n'abana bashigwa mu bigo vya leta aho bafatwa nabi cane. Barakubagurwa bagafatwa ku nguvu canke bagakoreshwa ibintu byinshi batipfuza. Amnesty International ivuga kandi ko abandi mu bafatwa bashigwa muri ivyo bibanza vya leta banyuruzwa. Umuhinga ajejwe ubushakashatsi mw'ishirahamwe Amnesty International Matteo De Bellis aratera kamo ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya n'abarigize guhagarika umugambi wabo ahubwo bakugurura imbibe vuba bwango kugira abantu 200,000 bugaraniwe muri Libya bakingigwe n'amakungu.
Muri Afrika y'Epfo, urukiko rwasubitse urubanza rw'ubujurire rwa Jacob Zuma wahoze ari umukuru w'igihugu usaba ko umushinjacyaha Billy Downer akurwa muri dosiye ye. Fidele Niyongabo nanone.
Billy Downer niwe mushikiriza amanza mukuru mu rubanza rwerekeye ruswa Zuma yagirizwamwo kubijanye n'amasezerano y'ibigwanisho vy'agaciro k'imiliyaridi 2 y'amadolari. Nivyo Afrika y'Epfo yaguriye mu mahanga mu myaka yo mu 1990. Umucamanza ajejwe iyo dosiye yatangaje no musiko wa mbere kugo rubanza wigijwe yo gushika hagati mu kwezi kwa kabiri ku uyu mwaka. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka uheze w'2021 umucamanza wa Sentare Nkuru yo mu gisagara cha Pierre Maritzburg Pete Cohen yarahakanye ivyari byasabwe na Zuma vyo kumushikiriza manza Billy Downer akugwa mu rubanza rwiwe inyuma yuko amwagirije ko ahengamye. Zuma yirukanywe mu mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC mu mwaka w'2018 yarahakanye ivyaha yagirizwa vya ruswa ku masezerano yerekeye igwanisha yo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda amenyesha ko ariko akurikiranwa ku mpamvu za politiki.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Kenya. Abantu 10 bapfuye bazize igisasu cyaturikije imodoka barimo mu nkengero z'umujyi wa Mandera. Fidele Niyonga baragarutse.
Mandera ni igisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ibyerekeye igitigiri cy'ukuri cy'abantu bari muri iyo modoka nticyari kizwe. Ababonye ibyabaye bavuga ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera kubera hari abakomeretse bikomeye. Igipolisi kikeka ko iyo bombe yatezwe n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab zikorera mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya. Zinjira muri Kenya zivuye mu gihugu kibanyi cya Somalia. Intagondwa z'umugwi Al-Shabab ziragirizwa ibitero nk'ivyo mu karere kegereye urubibe na Somalia. Ibyo bitero biba ku nteko zijeje umutekano n'abasivili. Raporo y'igipolisi kuri iyo bombe imenyesha ko abayiteze bahunze batera bagana urubibe Kenya ihana na Somalia.
Ijwi rya Amerika. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wahagaritse Burkina Faso mu bikorwa byawo byose kubera kudeta ya Lieutenant Colonel Damiba yo mu cyumweru gishize. Fidele Niyongabo araduhana none iyi nkuru.
Ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi y'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO riza ryarahagaritse ico gihugu naho ritagifatiye ibihano inyuma ya kudeta yabaye ku itariki 24 y'ukwezi kwa mbere yakuye ku butegetsi President Roch Kabore. Ishyirahamwe CEDEAO n'ibihugu bikorana byo mu mahanga yari yamirije kudeta yabaye muri Burkina Faso ifise impungenge ko bishobora guhungabanya kurushiriza umutekano muri ico gihugu igeramiwe n'ubwicanyi ukogwa n'intagondwa z'abayisilamu. Bitegekanijwe ko abaserukira CEDEAO n'intumwa ishyirahamwe ONU bagendera Burkina Faso n'umuswa wa mbere kubonana n'abayoboye abagize kudeta imbere y'uko bafata ingingo ku ntambwe zikurikira. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uza warahagaritse ibihugu bya Mali na Guinea inyuma y'uko abasirikare muri ivyo bihugu bagize kudeta umwaka urangiye w'2021. Kudeta muri Burkina Faso yari ya kane mu karere ko muri Afrika mu burengero mu kiringo cy'amezi 18. Umusirikare ayoboye Burkina Faso Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba yatangaje mu ndwiheze ko bazosubizaho ibwirizwa nshingiro niyo igihe kizoba kigeze.
Dushimire rero Fidele Niyongabo na Uriane Itangishaka batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibigano byacu kuri YouTube VOA radio yacu. Noneho tujye mu makuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda President wa Republika Paul Kagame yashyizeho ministre mushya w'ibikorwa remezo ni Dr. Ernest Nsabimana yamuhaye nk'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri y'ibikorwa remezo Ingenieur Patricia Uwase. Naho ambassadeur Claver Gatete yagizwe ambassadeur w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikubiye mu itangazo rya minisitiri w'intebe Edouard Ngirente warishyizeho rero umukono mu izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Mu Burundi President Evariste Ndayishimiye arashinja abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ubwicanyi n'iterabwoba bakoresheje amafaranga akatwa ku mishahara y'abarimu buri kwezi. Ni nyuma y'ibibazo bimaze iminsi mu rwego rw'uburezi mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Munyigisho zo kondisha igihugu zo mu mpera z'indwi ku munsi wa gatandatu ku muhingamo niho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ivyo vyagirije ariko abonana n'urwaruka rwikorera utwarwa mu Burundi bikaba vyabereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'umurwa mukuru Butunzi Bujumbura. Mu majambo yiwe yavuze ko amafaranga y'amasendika y'abarimu adasuzumwa aja mu bwicanyi n'iterabwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye:
abakuru barya amasendika ubwishimi bafise n'amahera y'abarimu birirwa bararya bagaca babaguhumura muzaza kontora abarimu ingene bangana mu Burundi bakotiza kahe ku kwezi burya harimwo munsi y'imiliyoni miliyoni amajana tano kwa yaharu aja tufate tuti imna kachumi hizi amahera yose bakotije tuweke chumba ya kureje ile kama na amahera yitwa ni aja muri terrorism amahera za kontrolo watamenye yaje ni aja mu bwicanyi
umukuru w'ucyo Burundi yanagabisha abarimu bavuga ko bashobora kuja muri yegere amenyesha ko azoca bakubura mu kazi abasubirize n'urwaruka rushomereye kandi ko batazigera batsinda leta nubwo bohishengeza mu butungane
kugira greve iracabaho abazosi bagukorera igihugu umushahara ntibasubira kuronkanamo cyane navuze baracabigira muri ADF ari Kongo cyane urugamba ndarubutse ofisi cyusaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo kazovuga ngo giye kugwana mama jewe kugwana muri iki gihe iki kinjara mu Burundi bugeze none iyo seshe cyane kayemo turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca ndurufata ngo tugwigishiritse ubwo nyende ruce ruza rugusubira mu kibanza nawe uje aho gwaho ngo zoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenje uzoburana leta iciba ameme tajije epart iyo kwicira rubi
iyegeregere president ndayishimiye avuga amasendika y'abarimu yagabishije kuyikora ku itariki ya 14 ku kwezi kwa mbere inyuma Misine havu ya gira ya kumumbika no nubushika nganji bujerwe nderobu mbika nishijwe na komite higi hugu bujerwe biganiro ilongo wenu wa huza tukwa Burundi sivesa ni wanunganyi.
Tukwa maranye umusi wose tuganira zari biganiro ziza chani. Abantu bakaganira bahani jambo bakaganira bubahana bakaganira chani chani bashiri imbere inyungu zabo bavugira. Kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira na bene gihugu mu Burundi
abarimo biyamiriza ingingo yo kuba camwe imirwi yababwirizwa gukarizwa ubwenge babanje guhabwa ikibazo cyo gusuzuma ko bumenye bwabo bukwiye Jean Manuma mukuru runanirwa bigisha FENASEB aganira n'ijwi rya Amerika yibutsa ko amategeko abemerera kugira igaregere mu gihe hari icyo badahurije ko n'umukoresha
uhereye kwibwizwa shingiro ukaja ku mategeko agenga kazi ukaja rero no kwitegeko rigenga kujya mu masindika y'ibihumbi 2002 iri ukacuja rero no kuba tegeko muza makungu amwe bita makonvensio ubwo burenganzira umuntu aburekuriwe n'amategeko ntacho buza ko abushya mu ngiro kandi mbere ayo mategeko y'igihugu ashigwa ko mukono na kizigenza w'igihugu ariwe mukuru w'igihugu naho umukuru w'igihugu yabivuze uko arazi neza yuko ubwo burenganzira buhari kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu kubera amabanga menshi ashobora kumucamo
Jean Samanda ari umukuru nani bafashe bige nawe yasanga ibiganiro n'ubu ari byo kuyagushirwa imbere
twifuza yuko haba bigisha canke leta ubushikiranganje bw'indero boja hamwe bakigira ico kibazo hamwe kugira ngo batorere umuti hamwe abarundi baramaze ngo ibigiye inama bigira n'Imana
manuma twaruna ni rw'amazendika FENASEB babona ko atamuntu numwe yakuye gushira imbere nguvu
leta rero yemere ibiganiro ku bibazo byose bizoyihuza n'abakozi ko mu gisata cy'indero hari ibibazo byinshi umushikiranganje w'indero yicarire ibibazo ari kumwe n'abakozi nabo sabandi nabigisha bafite ibibazo bitandukanye bariko babifuza yuko bitore gumuti inguvu ntacyo zokiza naka kanovera k'indero yongeye.
Numenye amategeko Salvatore Minani yasigura ko gikwiye imbere ya byose yari uko impande zibiri zerwa n'amatati zirindi ngimba zigashira imbere umwumvikano.
Greve rero si wo muti wategerezwa kuza imbere. Bwa mbere nuko abakozi n'abakoresha bagomba kwicara hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo kanaka. Ariko rero kugira ngo greve zihere cyangwa zikabanuke nuko bamwe n'abariyanye bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano baba bafitaniye.
Kubigisha barenga 182 Burundi bufise bakorera mu mashuri ya leta bagera ku 130 nibo berekewe n'inyigisho z'ukarisha ubwenge umukoresha wabo yifuza kubaha nk'uko ubushikanganje bw'indero bumenyesha umukuru w'igihugu yemeza ko hejuru y'ugushiraho mu rwibu uzokwiga ugacukumbura icy'amafaranga y'intererano z'abarimu akoreshwa neza kandi nabo bigisha berekewe n'izo nyigisho byanka byakunda bategerezwa kuzijamwo avuga ko kuva kera narindi hamyeho kuraba urugero rw'abakozi uko rungana mu bisata bitandukanye eroje uri neza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa gisirikari rwahanishije abagabo batandatu bahoze mu barwanyi b'umutwe wa RUD urunana igifungo cya burundu rwabahamije ibyaha byo kugaba ibitero ku Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye uko urukiko rwasomye urubanza.
Byafashe amasaha asaga 5 abacamanza basoma icyemezo kubahoza ari abarwanyi bo mu mitwe ya RUD urunana na P5. imyirondoro yonyine ni yabaregera indishyi yatwaye iminota ibarirwa muri 30. Icyumba cy'urukiko no hanze yacyo cyari kirinzwe bikomeye n'abasirikare. Abaregwa bakurikiranye isomwa ry'urubanza bicaye. Ubitegereje benshi bagiye bambaye inkweto zisa n'ibara ry'umukara n'ubururu. Abari gukora 38 barindwi nabo mu mutwe wa Rudu Runana, hari nabo bahawe igihano kiruta ibindi mu mategeko y'u Rwanda. Ni mu gihe abandi 31 basigaye bo babarizwaga mu mutwe wa P5. Bose urukiko rwabahamije icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe cyangwa se kuwinjiramo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rusesenguye rwavuze ko bagiye mu mitwe y'ingabo zitemewe babizi kandi babishaka. Rwavuze ko batigeze bagira ubushake bwo kuyivamo. Kubavuga ko bagiye muri iyo mitwe babashutse, urukiko rwavuze ko nta gaciro rwabiha kuko batabitangira ibimenyetso. Mu baregwa banumvikanamo abari bararangije kwiga za kaminuza. Abaregwa batandatu bo mu mutwe wa Rudu Runana kandi umucamanza yabahamije icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho. Naho abo mu mutwe wa P5 yabahamije icyaha cy'ubwinjira cyaha mu kugira nabi ubutegetsi buriho. Yavuze ko iyo badakumwa mu nkokora n'ingabo z'u Rwanda bari kugera ku mugambi wabo. Ubwinjira cyaha mu bikorwa by'iterabwoba nacyo ni cyaha urukiko rwahamije abo mu mutwe wa P5. Naho mu mutwe wa Rudu Runana yabahamije icyaha cy'iterabwoba. Ni nyuma yo gusesengura ibikorwa bikigize birimo n'impfu z'abaturage 15 n'abandi 14 bakomerekeye mu gitero mu kwezi kwa 2019 mu karere ka Musanze. Icyaha cyo kurema mu mutwe w'abagizi ba nabi kandi kubaregwa umucamanza yavuze ko kitabahama. Yavuze ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugitangira kandi bahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe. Kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, umucamanza yavuze ko kitabahama. Yasobanuye ko byasaba ko baba barabonanye n'inzego z'umutekano z'ibihugu by'amahanga bakagirana ibiganiro n'ubufasha. Umucamanza yavuze ko uretse kubivuga gusa, ubushinjacyaha ntibubigaragariza ibimenyetso bishimangira iki cyaha. Nyuma yo gusesengura icyaha ku kindi kubaregwa, umucamanza yavuze ko atanga ibihano ashingiye ku buremere bw'ibyaha n'ingaruka byateje. Yavuze ko ibyaha bakoze bigize impurane mbonezamugambi nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuraga. Ashingiye ku zindi imanza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga, umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba Hategekimana yavuze ko ibyaha bakoze byagize impurane mbonezamugambi. Nyuma y'igihano cya Burundi kubahoze mu mutwe wa Rudu Runana, ikindi gihano kiremereye cyahawe abagabo 5 bakatiwe gufunga imyaka 25. Hariho 21 kandi yahamanishije gufunga imyaka 15, abandi 6 abahanisha gufunga imyaka 10. Abaregwa ntibahamwe n'icyaha cyo kurema mu mutwe w'abagizi ba nabi. Umucamanza yavuze ko muri urubanza hari ababuranye bemera ibyaha byose bakanabisabira imbabazi bibabera impamvu nyoroshya cyaha. Icyakora abatemeye ibyaha mu buryo budashidikanywaho, urukiko rwavuze ko izo mbabazi basaba nta gaciro rwaziha. Nzamwita Gaston, urukiko rwamuciyeho akarongo ruvuga ko yagize ibyaha by'ubugome akamenyero. Yari yarahamwe n'ibyaha bya jenoside, yarakatiwe n'inkiko za Gacaca Huye mu majyepfo y'u Rwanda imyaka 23, aza gutorokera i Burundi nyuma ajya mu mitwe irwanya u Rwanda. Umucamanza yavuze ko agomba guhanishwa igihano kirusha ibindi kuremera. Kubaregera indishyi, urukiko rwavuze ko abakoze ibyaha aribo bagomba kubiryozwa. Rushingiye ku bushishozi bwarwo, uwo rwageneye indishyi nkeya n'uwo rwahaye 2,000,000 z'amafaranga, naho uwagenewe nyinshi n'uwa 13,000,000. Indishyi zose ni 39,000,000 rwategetse ko zizishyurwa nawo mu mutwe wa Rudu Runana. Itsinda ryo muri P5 rigizwe n'abantu 31 bavuye mu bihugu bya Burundi, Malawi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abaregwa 8 bafite ubwenegihugu bw'u Burundi. Umucamanza akimara gusoma icyemezo, bamwe bahise baka ijambo bagatangaza ko bajuririye ibihano. Ubushinjacyaha burabarega mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwinjiramo, kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa kubureka bakoresheje intambara, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara iterabwoba kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nk'uko mubizi, umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe guhera saa sita y'ijoro ryakeye. Wari umaze imyaka hafi 3 ufunze, ariko abantu bose ntibaremererwa kuwukoresha kubera ingamba zisanzweho zo kwirinda COVID-19. Asumta Kaboyi yari ku mupaka igihe wafungurwaga saa sita y'ijoro.
Isa stasi jorozo kuri tariki ya mungu tatu ni mwezi kwezi kwa mbele ni bumo paka huu Zurwana na Uganda wafunguwe. Na buha isi agaragara uruja nuruza kwa watura ye, bitewe ni joro, lete ni mfura nyinshi ya buwe mugache kagatuna, usibi umugandu mge, warutu kwa imodo kanini, wabashije kuinjira muru Uganda vuye mu Rwanda. Ibi bya jendengenu kwa watura ye basanzwe, bajeraga kumupaka, baka bilwe kwa batemerewe kwa mboka. Uyunu mge waganyire ni juri ya Amerika, hari masaha ya mbele ya saa sita.
Kumbise itangazo rivuwa kwa umupaka agatuna Rwanda. Bifunguwe dushimishwa nuko tujye kureba inshuti zacu cy'imiryango yacu hariya i Buganda. Turaza tugeze hani gatuna tugiye kwambuka abajana ntabwo bikunze biratubabaza cyane. Ako icyadutanganya nuko twageze bikava ngo twemere kwambuka imodoka z'imizigo.
Ugenda ageze saa kumi n'ebyiri za mu gitaramo. Nanjye kureba umuntu nayo nkora nawe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka. Atsura ndiye tuko imeze niba tushabitanya kazi n'akyo. Ngeze ku mupaka barambire bati nabwo urugambuka. Nani saa turugana nabo turamenye makuru komeza.
Nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka huko bari babyiteze hari abandi bitagoye abanyarwanda bari baturutse muri Uganda.
Ko mfite iyo mwana mu Rwanda yakoze accident. Mu bihe byashize mbishaka kujya yomba kumbuye ariko ikibazo kikaba inzira.
Banye mu buro ntuko ugiye kongera kubona umwana wawe umuryango wawe uri hano mu Rwanda ubifashe gute?
Abantu benshi uhereye ku nshuti zacu tubana cyane abanyarwanda bariyo bishimye cyane kumva ko bagiye kongera kugaruka mu Rwanda kureba abantu babo.
Nari nageze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije igihe kigeze birangira nyine bihuye nuko imipaka ifunze. Ndavuga tereka ntegereza nkajya ntegereza mvuga tena mu kwezi gutabaza afungura gutyo igihe nyine kirageze ndavuga tereka nahe.
Sabasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza.
Dufasha n'abantu baturutse hakurya i Bugande baba badafite mobile money y'inyarwanda kubafasha kwishura mu bijyanye na COVID y'ibipimo. Nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze mudufashe tukajya tukabafasha cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona. Ariko kuva bafunga izo gahunda zabaye nk'izihagazemo wenda nko ku munsi tuvuge nk'umuntu yabonaga nk'ibihumbi cumi wenda ari ku mupaka bawufunze bisa naho bigabanyutse ntiyongera kugira kuboneka.
Buri muturage winjiraga mu Rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya COVID-19. Ku banyarwanda bo bashyirirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo kuba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe. Dr Jean Luc Bienimana umukozi wa RBC ari ku mupaka wa Gatuna yasobanuye birimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19.
Abo turi kwakira n'aba truck drivers n'abaritanize abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka. Icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije utarabibonye tukamupima tukareba ko banafashe vaccine utayifite nawe tukamufasha. Urebye muri make ni ibyo turi gukora ku bava hakurya none abava mu Rwanda bambuka nabo ni kimwe abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha babanyagihugu ubwo bava mu Rwanda bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine tukareba ko n'icyo kizamini yafashe gifite ya minsi itatu turigenderaho. Abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane ariko kuri testing bose winjira n'usohoka we testing iramureba kuba yapimwa biramureba.
Ikibazo cy'abaturage bavuzwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka. Leta ikavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo. Are mukuru arinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.
Uko imipaka yafunguwe ko COVID yarangiye abaturage rero nibyo neza twarabisobanuye tubabwira tuti nibyo koko imipaka izaba yafunguwe ariko nyamuneka uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe Rusumo Cyanika n'ahandi amabwiriza ya COVID yubahirizwa ibihugu byombi bizabanza binariganiriho binagende kuri protocole ziteganywa na East Africa kurebana COVID.
Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda ni bande
umuntu wabonye ko makamyo abari bafite makamyo abashoferi bahise ngira ngo n'abanyarwanda basanzwe bari hanze ninjira abaresident abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo barinjira abandi bose bagomba gusohoka bagomba kugenda ariko bubahirije ayo mabwiriza.
Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, umupaka wa Gatuna.
Ijwi rya Amerika ku mupaka wa Gatuna. Umunyamakuru wacu i Kampala Nyashyushye Bahizi aratubwira ko uyu munsi ku ruhande rwa Uganda urujya n'uruza rutari rwinshi.
Abanyayuganda benshi bari bafite amasiko y'uko umupaka ugiye gufungurwa, nuko ibintu bigahita bisubira nk'uko byari bisanzwe mbere y'ifungwa ryawo, ariko ntabwo ariko byabaye. Hari nk'uyu munyayuganda wavuze ko yaraherekeje inshuti ye y'umunyarwanda ku Kigali mu muhango wo gushingura, ariko aza gusubizwa inyuma.
Ensonga je batuwode bagamba tebana bakugulawo officially.
Ati barimo kutubwira ngo ntabwo barafungura umupaka byuzuye, uretse abemerewe kwambuka mu Rwanda na batwaye ikamyo bonyine hamwe n'abanyarwanda bafite indangamuntu z'igihugu cyabo.
Abayine indangamuntu ezerwa bebakiriza bo kugusanga.
Mu gitondo kare kare abanyamakuru bari bazindukiye ku mupaka kureba uko ibikorwa by'umupaka biri busubukurwe, ariko nta kazi kenshi kagaragaye. Abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rwa Uganda nibo bambutse baje mu Rwanda bagira inama na bagenzi babo, nyuma y'igihe gito baragaruka. Ushinzwe binjira n'abasohoka muri Uganda Bwana Maserino Bwesige yatangarije abanyamakuru impamvu urujya n'uruza rw'abantu rutahise rwemererwa.
Priority is given to cargo trucks. Regarding the humans, we follow the East African.
Ati imodoka zitwaye imizigo nizo zihabwa amahirwe ya mbere yo kwambuka. Ku bantu bashaka gukora ingendo zisanzwe hakurya no hakuno y'imipaka itandukanye, turakurikiza amahame yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yashyizweho n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ikintu nyamukuru nuko tugira inama abantu kudakora ingendo zitari ngombwa cyane kubera icyorezo cya COVID-19. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu z'ibihugu byombi zigiye gutegura uburyo tugomba kwifata kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'icyorezo, nyuma rubanda ruzamenyeshwa uko rwakora ingendo bisanzwe.
And in due course the public will be informed about the normal smooth travel.
Nubwo ibikorwa byose byo ku mipaka itandukanye bitahise biba nk'uko byari bisanzwe mbere, ifungurwa ry'imipaka uno munsi yari imaze hafi imyaka itatu ifunze byaje nyuma yaho mu cyumweru gishize leta y'u Rwanda yatangaje ku mupaka wa Gatuna n'indi mipaka yo ku butaka izafungura guhera n'itariki 31 z'uku kwezi kwa mbere. Ibi byakurikiye inama hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hamwe n'intumwa zitandukanye za mugenzi we Yoweri Museveni wa Uganda. Akaba intumwa aherutse kubonana na Perezida w'u Rwanda yari umuhungu wa Perezida Museveni, Generali Muhoozi Kainerugaba, akaba nari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda. Mu butumwa bwasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, leta yavuze ko Uganda ashyizeho uburyo bwo gukemura ibibazo by'u Rwanda rwayisabye, hamwe no kwerekana ubushake bwo kurangiza zimwe mu mbogamizi zari zihari. Kuva icyo gihe leta y'u Rwanda nayo yagaragaje kwishishikariye kugira ngo umubano mwiza hagati yabo na Uganda ugaruke. Bimwe mu bimenyetso akaba harabayemo kohereza intumwa mu mihango yo gushingura wahoze akuriye banki nkuru y'igihugu cya Uganda, Tumusiime Mutebile, hano Kampala hamwe n'Ikabare aho yari yashinguwe. Kandi Perezida Paul Kagame akaba ari yohereje muri uwo muhango intumwa idasanzwe ari we wahoze ari umukuru wa banki itsura amajyambere ya Afurika, Donald Kaberuka. Bwana Kaberuka akaba hari amagambo yavugiye muri uwo muhango.
My presence here is an envoy of my president, as I said, is a sign.
Kuba ndahangaha nk'intumwa ya perezida wanjye ni ikimenyetso cy'ubushake bw'uko ibihugu byombi n'abantu babyo babana mu bumwe n'amahoro.
We know all that in recent times there have been some challenges, but we also know.
Twese tuzi neza ko mu bihe bishize hari hariho ibibazo, ariko tunazi ko hariho ibirimo gukorwa n'abategetsi bacu kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe, kuko ni ibibazo byabonerwa umuti.
Because they are resolvable.
Bitegerejwe ko mu minsi iri imbere ibikenewe byose bizaba byakozwe ku mipaka yose kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu rusubire nk'uko byari bimeze mbere y'imipaka gufungwa mu mwaka wa 2019. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashyizeho ministre w'ibikorwa remezo mushya, yitwa Nsabimana Ernest, ni docteur. Yamuhaye kandi umunyamabanga wa leta ingenieur Patricia Uwase. President Kagame yagize ambasaderi Claver Gatete ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye yarashinje abayobozi b'amasendika y'abarimu gushyigikira ubwicanyi n'iterabwoba. Mu Rwanda, urukiko rukuru rwa gisirikare rwahamije abagabo batandatu bo muri RUD urunana ibyaha byo gutera u Rwanda, rubakatira gufungwa burundu. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.